Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, ku mirongo migufi ya shortwave mu Burundi, ku rubuga rwa internet ari rwo www.radioyacu.com, no ku rubuga rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbahikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha.
Tutingira yuko bobandanya urugendo barimo gwiza guhiganwa bigisha kandi nta n'umwe agora uwundi. Ibyo tubandanya dusaba na leta cyangwa abajeje intwaro kubahiriza n'ubutungane kugira ngo bubahirize agateka kazina muntu.
Uwo ni Bwana Njangwa Gilbert Beko, ayobora ishyirahamwe Onelope rihamagarira abanyapolitike kwitwara neza muri iki gihe mu Burundi bakomeje igikorwa cyo kwiyamamaza muri referendum. Iyi nkuru kimwe n'izindi zibanda cyane ku matora mu Burundi, turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi, ahatangiye igikorwa cyo gutanga amakarita y'itora ku banyagihugu biyandikishije kuzatora muri kamarampaka yo kwemeza cyangwa kwanga impinduka mu itegeko nshinga ry'igihugu. Mu mujyi wa Bujumbura, aho Ijwi rya Amerika ryasuye, imyidogo yari myinshi ku bari baje gufata ayo makarita, kuko bamwe bibuze ku rutonde, abandi nabo ngo bakoreshaga umwanya munini kugira ngo bahabwe ayo makarita. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Haba mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura, hagati mu gisagara no mu buraruko bw'igisagara, aho twaciye mu bibanza bitandukanye. Henshi ico gikorwa nticakurikije amasaha, kuko catanguye igihe c'isaha zitatu cari gutangura isaha imwe n'inusu yo mu gitondo. Ikindi kibonekeje ni uko hakoreshwa umwanya munini kugira umuntu aronswe karata mbere hakaba n'abibuze ku ntonde. Bamwe mu banyagihugu twasanze bemeje ko agahomba ari kenshi kubera bituma batarangura iyindi mirimo.
Twahagarise akazi abantu n'umunsi ntibajye, kugira nk'ubu abana bavuye ku ishuri bashika bagiye, nanjye niba ubona atari ngora.
Uko twari tubize gasiko twabisanze, twavuga ati mu ncamake uko bari bagikoze mu kutwandikana ko n'ubundi kizagutunganya, ariko ubu camaze nk'ikigorana cyane. Ntituriko turorohezwa mu kuronka iyo karata y'itora, kuko tuko tubona abantu bagwiriye mazina yacanganye, bumvuje hariyo ugasanga siyuri, waja hajya ukisanga siyuri. Mu bisanzwe kuronka iyo karata ndabona ngaha abiza kugorana cyane.
Ni kubera iki cyari tuzanye tutagikoze? Kuvuga ngo twari tuje kuronka udukarata hasi tw'amatora, none baratutwinye kubera mu bizo organization.
Kuva sama no sinkine ngaha naje kwira aba barambura mu kandi huye n'undo gasanga je sindi mu mugabo cyane zireje neza mu ko agents aba ngaruka ndawe yuko no garuka nawe yuko bosanga mu mugabo banya no usanga gorana.
Ano namwe suka niri ubusa cyangiye. Aho gutuma dukaza ngasambire tondeye igipapuro kimwe. Ugatakazi kiwawe ubigutondeye ikintu kitanagweye. Yesi ngora, nibaze gutondeza amafa bahaja. Hari n'ibya gari. Kuri mu cyangwa rume izina ji wawe nicyakure.
Umwe mu batanga ayo makarata ku bwa Seni umugujeje gutegura amatora, yabwiye Ijwi ya Amerika ko ingorane ari abanyagihugu, ariko akizeza abaza gutora amakarata kutunenge twibonekeje torego umuti buhoro buhoro.
Aha nisanze ibikorwa ntizari byoroshye cyane, kuko amakarata hageze igihe usanga bivanganye, abanyagihugu nabo babwira ko batonda umurongo ugasanga baratugora. Mbwa buhoro buhoro tuko dukoresha ku mafabe kama tukaca tubatondesha umurongo abanyeni zondome zitangura tukabatubagabuye mu mi ntibarayabura kuko ntiturahe. Aho batumbera bariko baraza baca barinzira kugira ngo bashikigo baronke nabo.
Abo banyagihugu bobo basa nabihebuye baravye ingene cyo gikorwa kiriko kiragenda, basaba ko kongerwa iminsi yo gutora iyo karata, atari uko naho hakongerezwa abakozi mbere bigatunganywa gushaja kugira uje anyarukirizwe kuronswa iyo karata.
Bo dufashe bakaraba kabitunganya neza kugira ngo umuntu aje basa tumatanga intozi kaese bamuha kaca barabi nimero zako bakaca bamurabira bakamuha akagenda.
Bazoca bongera iminsi kugira ngo twese tumutore, none ko dukeneye amatora tutaburonze nawe umva atari ngora. Urengana umupolisi akakubwira ngo nyemeza, none utamwemeje naho umuvuga nite tushikari.
Saba yuko babisubira bakarabi nimero batsinze tututike batanze ubwa mbere.
Nuko nimba ari bake barondera abantu bafashe babasomera amazina abiyumvise ko bose bari buze butandukanye, abari hafi biyumve batonde babaze ubukarita bwabo kugira byoroha.
Bamwe mu barongoye imigwi y'amatora makomine agize igisagara cya Bujumbura naho banze kugira ico bashikirije kuri mikro y'ijwi rya Amerika batumenyesheje ko utwo tunenge twibonekeje kubera ari ku munsi wa mbere ariko tugiye gutora inyesho igikorwa cyo gutanga amakarata y'itora cyatanguye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 10 kwezi kwa gatanu kikazorangira ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu 2018 mu gisagara cha Bujumbura hakaba hategekanijwe gutangwa amakarata y'itora ngana n'ibihumbi 457 na 581 n'imwe no kuvuga muri komine Muha hazotangwa ikarata ibihumbi 221 na 884 na zine komine Mukaza izingana n'ibihumbi 106 na 191 n'imwe nayo muri komine Nahangwa hatangwa amakarata angana n'ibihumbi 229 na 206 I Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi abayoke burundani rw'amizero y'abarundi mu ntara cyankuzo baravuga ko bakomeje kubangamirwa mu gikorwa cyo kwamamaza gutora yego bavuga ko gutora oya mumbabarire bavuga ko iyo bavuye mu bikorwa byo kwiyamamaza baterwa ubwoba n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi muri uwo mugambwe uhereye ku mukuru w'igihugu bo bahamagarira abagumya banga ba CNDD-FDD kwihanganirana muri bino bihe bya politike ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana.
Uko biriko biragenda ibikorwa byo kwiyamamaza tubona umenga harimwo umugwi umwe wikundwa kaza ku butegetsi mu gihe aho urunani rw'amizero y'abarundi rugiye kwiyamamaza usanga abanwanyi bago basigara mu iterabwoba basubiye mu mihana yabo hatangura ko iterabwoba
aho baca mu mihana y'abanyagihugu bagenda baratera ubwoba bavuga yuko ni batora oya bazaba batoye mukoshi ariko ntibari kuri ubwigenge bw'abanyagihugu
eme demokrasi ntiyubahirijwe kuko ubugize ngo bavugize gutora ngo oya batabwira ko barotwica
ndiko ndabyitegereza cyese mbona ko ari karagenda neza nko kwigisha batanguye kwigisha bavuga ngo uzotora ngo bagatuzotora oya baze bamaze ngo gusubira ngo muri za ntwaro za gikoroni urumva rero barafise ubwoba cyane nka je nko ku ruhande rwanjye ndi umukozi wa leta ku kazi ntibimeze neza badufashe nabi cyane abantu babona tutari kumwe batanguye kutwinuba bahagize ikintu kimwe kiba bagatangura kudufata nabi nibatureke twese twigishe nkuko nabo ariko barigisha bariko baca kunzu bigisha nibatu uburenganzira twigishe nkuko nabo bariko barigisha
aba ni bamwe mu banyanyi bayo ku mushinga amateka gato gwasa bidoga ko batoroherezwa mu bikorwa byo kwigisha aho bahagaze mu matora y'ubwirizwa shingiro aba banyanyi bamenyesha ko mu mugambwe CNDD-FDD aho baca bigisha bagenda batera ubwoba wowe sazotora oya naho kubona hari amaradiyo amwe mpuzamakungu yabujije gukora ku butaka bw'u Burundi abo banyanyi babona ko ari gushaka kunyegeza ukuri
ibyo oye tubeha insiguro ya politiki kuko turabona yuko batinya yuko ibiriko biraba bija habona bakeneye yuko hamenye kana ibyo umugambwe uri ku butegetsi wonyene ajya mu radio yakora akavugisha abantu bose adahengamye adacaguye
barabonye yuko nimba ari byo kwigisha oya byatanguye babona yuko oya izo have itsinda cyo tuma afite ubwoba kugira ngo hazabure ni radio cyangwa inyamakuru bitangaza amajwi ko oya yatsinze kugira ngo berekane yuko ari bo baba batsinze
kwe twosaba yuko hanini ahubwo bwo kugura ayo maradi akavuga bakamenya mu makungu ibintu bikubera mu Burundi
igitoma amaradiyo abujijwe gukora barafisa ko bagoze kuko barabona ko boca baza barabivuga twa cyatuza turabishikiriza tubicije kuri ayo maradiyo bakabituvugira rero nico gituma bayugaye urumva bafisa ko bacane kose birateye ubwoba
kuri ivyo bivugwa vyiterabwoba umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamagariye abarundi na cyane cyane abagumya banga ba CNDD-FDD kwihanganirana muri ino bihe vya politiki igihugu kigezemo
mutegerezwa ko numuhagararira abarundi mwese aho muri na cyane cyane abagumya banga imana iteka mu muhagararire igihugu cyayo kuge nyiki ineza yabene igihugu bose ibiturimo ni vyineza yabene igihugu bose si by'umugambwe turimo tubasaba kugira urupfasoni na cyane cyane dushaka kubibona mu kiro gihe tubasabye kwihangana hari amajambo wumva yuko arakavuna mutima ihangane kwihangana gushikana ku ntsinzi
ni nako kamo gategwa n'indongozi za CNDD-FDD ayo maradiyo yabujijwe kumvikanira ku butaka bw'u Burundi ni radiyo ijwi rya Amerika ni radiyo y'abongereza BBC amaradiyo isanganiro na CCBFM Plus nayo yaragabishijwe n'ikigo cya leta kijeje gukurikirana ku binyamakuru bikora sense mu cankuzo Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Tukivuga ibijyanye n'igikorwa cyo kwamamaza gutora yego cyangwa oya muri kamarampaka mu Burundi, mugenzi wacu Frederic Nkundikije mukanya yavuganye na Bwana Gilbert Bekonjangwa uyobora ishyirahamwe Onelope rikurikirana hafi amatora mu Burundi, yamubajije uko abona icyo gikorwa kirimo kugenda.
arahezi ndwi irenga gatonya imigambwe yose irikirakurikirana kwiyamamaza saba abarundi gutora ego canke oya igiriza nshingiro rizotorwa itariki 15/5/2018 turavye twebwe turafise abariko barakurikirana baraba ingene imyamamazo irikiragenda none umunsi twatanguye gukurikirana ingene amakarite y'itora ariko aratangwa urashimishwa no kubona ingene imigambwe yabyifashemo muri iki gihe cyose ukabona yuko imigambwe ifite uburenganzira bwo kwiyamamaza kugira bene igihugu gutora ego canke oya nta n'umwe arahungabanywa kubera yuko yashikirije icyo igitandukanye n'icy'abandi abavuga ego sankaba abigisha gutora oya nta urahungabanywa umutekano umeze neza kuri bose kandi naho bagirira imyiyamamazo usanga abajejwe intwaro babateguriye aho bahurira kandi nta mugambwe n'umwe urahurira hamwe n'uwundi mu mwanya umwe
hari abakuru turiko turaronka avuga ko abanywanyi ba mizero baguma baturubikwa baterwa ubwoba ayo makuru yavuga kwiki
kwebwe n'ukuri turiko turakurikirana byose agatogwasa arigenga kandi ariko atanga ubutumwa ku benegihugu bose abanyagihugu bazotora ibwiriza nshingiro ababwira ati muraritora oya nawe nyine ku giti cyiwe nta muntu n'umwe ariko aramubuza gukora twebwe turiko turakurikirana byose abandi bigenga bose bariko bariyamamaza ibyo n'ukuri gye nimbira ko ari kinyoma naho hoba hariho ngira ngo nkoba hariho tunenge duto duto yukuri nta kintu cyotuma ukwiyamamaza kubwiriza nshingiro wovuga yuko kuriko kugenda nazi ahubwo hariho n'ikindi kintu tubona yuko tuma tushobora kubona yuko demokarasi iriko iratera imbere mu Burundi nuko n'abatavuga rumwe na leta benshi bafashe ingendo yo kwigisha yuko ibwiriza nshingiro byotorwa yego bikatwereka biduha n'icyizere yuko ibwiriza nshingiro ryoba rihinyanyiwe neza ku buryo usanga ari bake cyane bashobora kuvuga bati ibwirizwa harimwo ibintu bitwononera cyangwa ibyononera abenegihugu twe twiyumvira yuko bobandanya urugendo barimwo rwiza rw'uguhiganwa bigisha kandi nta n'umwe agora uwundi ibyo tubandanya dusaba na leta cyangwa abajejwe intwaro kubahiriza n'ubutungane kugira ngo bubahirize agateka kazina muntu kandi bakurikirane neza ntihagire n'uzana amajambo yo guhungabanya bene igihugu
mukanya gato cyane rwose mukanya gato mwavuze ko igikorwa kiriko kigenda neza hari amakuru twaronse avuga ko amakarata eka mu guha amakarata gutora abanyagihugu gisana cyagoranye muri Bujumbura ayo makuru mvuga ko iki mukanya gato
oya nta byagoranye ibyo ni ibintu urabona batanguye uno munsi hariho aho usanga batari biteguye hakiri kare hanyuma rero ugasanga n'abenegihugu bagiye bateze yewe sinzi kuko userukira onerope muri Bujumbura iyo bita Bujumbura rira ntarampa raporo mugabo nta kintu kinini inya tuvuga yuko kirononekara mu gutanga ayo makarata y'itora ni ukuvuga yuko icoba cyabaye cyose uko tubizi kandi tubikurikirana kizokosorwa n'ejo kandi barabandanya gutanga amakarite gushika tariki 13 z'uku kwezi kwa gatanu 2018 byo bikurikirana n'ejo turanga
Njangwa Gilbert Beko arongoye ishyirahamwe Onelope Burundi murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze cyane namwe
Amashirahamwe arenga 3 y'abarundi ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu myiteguro yo guhuza abarundi ba muri iki gihugu mu kwezi gutakwa gatandatu muri Leta ya Kentucky iri hagati mu gihugu cy'Amerika. Mukanya gashize mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na bamwe mu rubyiruko rurimo gutegura icyo gikorwa barimo Samuel Ndayiragije uyoboye ishyirahamwe Baho hamwe na Dieudonné Irakoze. Uyu ni ikegera cy'urongo uyu muryango tuvugane utangira asobanura impamvu bateguye iryo huriro ry'abarundi.
Ku ruhande rw'ugwaruka nuko twabonye uburyo bwo kwibuka imuhira no kwibuka ururimi rwacu n'imico yacu nuko twese twashobora guhura tugahimbaza umunsi mukuru w'igihugu cyacu wo kwikukira kandi tukongera twibuca n'intuze n'imigenzo yacu kuva ku ngoma imvino z'ikirundi reka n'ibindi
no kuvuga ko cyane cyane abagiye hamwe ayo mashirahamwe yagihamwe agizwa hanini menshi muri yo agizwa hanini n'amashirahamwe y'ugwaruka canke aravanze
Hatuvugane na Reunion 257 zigizwe n'ugwaruka ko kuriye cyane nga muri diaspora n'igituma twadukeneye kugira duhure hamwe nuko benshi babonye abarundi bari mu America ntituronka kanye kugwiza tujye hamwe kiretse ugiye kunuzeye kuma wedding
kuma kubukwe
kubukwe n'ibindi ariko nk'umunsi wo kwikura ku Burundi kuratwibutsa byinshi histoire y'u Burundi kandi kugira ubone ugwaruka rukora atamba abatimbo tukavyina nk'agiye bo ndu mutimbo ni nk'ikintu maze gukora kuva dushika mu Demi Wit mu America
muri 2008
n'umunani ya nico
none waje uva he ntaguciriyemo wowe waje uva he
yaje mva muri Tanzania mu nkambi ya Mutabira niyo twabaye na famiye yanje dushikira muri Louisville Kentucky ariho nakuriye icyamfashije cyane kugira mbandanye ndibuka ururimi rw'ikirundi n'imigenzo yacu nuko n'inyota kugena mu Burundi yari izo ngoma n'imisi mikuru y'abarundi twagira hajya nyene mu gisagara kiwacu
cha Kentucky cha Louisville
ya cha Louisville
birumvikana cyane ko mugira inyota mumaze gushika muri America nanje ndamazeho imyaka 22 urakumbura igihugu cyane urumva mwaciye mugerageza kugira ngo bibafashe kwibuka Burundi kwibuka imice y'ikirundi kwibutsanya ico mwasize inyuma he murakurikira ibiriko bigenda biba mu gihugu cy'u Burundi. Samuel namwe tugiye ku murongo wa telefone murayoboye ishira hamwe baho n'abarundi baba mu burengero bwa America byifashe gute abarundi baba hano aho hiyo muri Arizona mubayeho mute ubuzima bwifashe gute
muri sanze ubuzima ni bwiza cyane ni mvuga yuko twaje tugereranije kumbure uko benshi bashitse ngaha bifashe no mucuko bwa yuko ubuzima ni sawa ariko ibibazo ntibibura na cyane cyane ibibazo by'umubano indero rw'amashuri n'ubuzima no kuvuga ubukene tuvuze ubukene hari abaca bavuga yuko kumburengera ngo ubukene buba ku muntu ariko twese abantu baba bafite ibibazo nk'ibyo aho usanga ku by'ukuri hari ibintu bitagenda neza ariko muri rusange turashima kuko igihambaye ni uko ibibazo byose dufite twicarana nk'abarundi tukabikorera inyinshi nicyo gituma n'aya mashyirahamwe twayafunze kugira ngo ibibazo nyamukuru tubikemure kugira ngo kandi twandanye dukundisha ugwaruka dukunda igihugu cy'Afurika.
None ko muri hiyo muri Arizona ni kure cyane ni nk'amasaha nk'atanu kugira ngo mushike muri Kentucky Louisville aho ibirori biteguwe kuzoba mu kwezi kuza bizokorohera abarundi murabona bari ko baravyitabira yuko bazovyitabira ibyo birori muteguye muri ntara ya Kentucky
birashoboka cyane cyo nokubwira gusa nuko igihambaye no kumenya icyo umuntu aba ari karakora n'akamaro kacu ahantu babwira yuko kuva mu mwaka 2016 Reunion na n'ishyirahamwe ubaho ibyo birori tuzogira muri Kentucky byabereye ngaha muri Arizona nyine nabo barafashe amatike y'indege baraza mu mwaka uheze 2017 twari muri Texas twarafashe amatike y'indege amashyirahamwe yose n'abavuye muri Canada baraza ubu rero kuvuga yuko tuzogenda muri Kentucky ahubwo nibaza ko tuzoronka abantu benshi cyane kurusha uko twahora turonka kubera ko Kentucky novuga ko ari nka centre biteye ni hagati novuga mu gihugu ahantu hahuza abantu hegereye abantu benshi bashobora gushika byoroshye rero ndizige yuko amashyirahamwe cyangwa abandi barundi batashoboye kwitaba ibyo biro bimaze imyaka ingahe bitanguye ko tuzaba turi kumwe nabo muri Kentucky rero abantu muri Louisville Kentucky bumve yuko bitegurire kwakira abantu benshi ntibitegure abantu bake cyane nibaza ko urubanza rwo kwitabwa n'abantu benshi cyane nko muri Arizona ndibaza yuko abatari bake tuzaba turi hatari
none ayandi mashyirahamwe yagiye hamwe kugira ngo mutegure iki gikorwa n'ayahe ayo mashyirahamwe akora iki
ego no kuvuga amashyirahamwe muri rusange dufise turi ko turategura na bino birori n'amashyirahamwe ashika kuri atandatu harimo ishyirahamwe bita BDI ni Burundi Development Initiative hakaba n'ishyirahamwe ubaho bisigura United Burundian Refugee Association of Houston byo muri Texas hakaba n'abaho Burundian American Heritage Organization benshi bahora bazi ko ari Burundi Arizona ariko bakaba bari kuzihindura izina akaba ari Burundian American hariho rero ishyirahamwe Reunion iza uvuga ko rikubwa mbere gutegura bino birori hanyuma tukaba dufise na mvuze Reunion 257 bambwari nibaza mvuga ngo ndavuze nabi ni Reunion 257 hama tukaba dufise tuvugane naryo n'iryo muri Kentucky aho nyine muri Louisville nibaza yuko bariko bakora ibikorwa kugira ngo ibiro bizagende neza tukaba dufise kandi na radio Indundi yamfasha cyane muri diaspora burundese no kuvuga mu barundi bari hanze ni radio ifasha cyane kumenya makuru yabo n'ibintu bakora kandi gaterera aha rero mu kibuga ariko mu mwaka uheze yarafashije kugira ngo amahiganwa agiye aba agende neza n'ubu rero Indundi muri programa bafashwe na Reunion hariho programa nyinshi z'umupira n'ibindi ngira ngo tuzaza kwigaruka ko bizoba bihari Indundi rero nayo iri mu bintu muri abo bantu batriko turakorana hariho n'abandi nani mashyirahamwe rero yifuza gufatanya natwe ariko babimenye bwa nyuma ariko bo bazaba bahari ko mburengira ngo uwo musibiro niho tudasha tumenya n'abandi mashyirahamwe
ni byiza cyane nk'uko ubivuze amashyirahamwe ni menshi cyane yagiye hamwe hano muri Amerika harimo ni ya Diodone irakoze yatuvugane turi kumwe hano muri studio n'amashyirahamwe ashika kuri indwi yarenga nk'uko ubivuze hariyo n'ayandi azobandanya yiyongera ko ivyo byo babisigura yuko hariho ubumwe hagati y'abarundi bo muri Amerika ko kumbure amashyirahamwe nk'indwi cyangwa umunani kuri mwebwe bisigura iki kubona mwarashoboye guhuza ayo mashyirahamwe yose
kirushambere no shimira reunion 257 kuba yaradufashije kugira ngo dushobore kugahura cyangwa round table discussion igihe tuza turavugana ibibazo bihanze abantu niho kumbure tuza turonka n'andi mashyirahamwe atahura ibyo turiko turakora ndizigiye neza yuko nitwashika muri Kentucky ko tuturonka n'andi mashyirahamwe ashika kuri atandatu cyangwa indwi yinjira ikintu babwira nuko amashyirahamwe yose y'abarundi washaka nka yose y'abarundi akorera muri Leta Zunze Amerika barazi ibyo dukora kandi twaravuganye n'abarongozi babyo bamwe muri bo ariko usanga benshi kugira babitahure sikirenga ubu rero uvuga yuko aba turiko turakorana nabo twumva ibintu kumwe kumva ko bikwiye ko abarundi tube ikintu kimwe tugakora gusenyera ku mugozi umwe rero n'abandi batarabyumva bazi hariho abumva ibintu bukebuke bazovyumva bukebuke dutinde dukora ikintu gikomeye no kuvuga ubu rero aya mashyirahamwe twavuze ngaha agize icyo bita USA Burundian Diaspora Network no kuvuga rero tugomba yuko aba yandi mashyirahamwe abyumva bumva ko bikenewe bazoheza ko mbere baze dukorane ariko ize twarabikize kugira ngo dukora ko diaspora yo muri Amerika twakora ikintu gikomeye cyane niyo ntumbero yindi
gusenyera ku mugozi umwe nk'uko bivuze Diodone turi kumwe no muri studio wewe anaba no muri Kentucky Diego ukuntu muri ko murabitegura wewe uri hariya mu gisagara cha Louisville vyifashe gute aho bazo muzokwakirira abantu harateguwe hari inzitizi mwa muri ko murahura nazo muri iki gihe mutegura ibi birori
ya nk'uko ashyira hamwe yacirongowe n'aba n'abanyeshuri benshi kenshi benshi tuba ku mashuri so muri aka kanya kuburuhuko nuko twashoboye gusubira muhira ariko turiruka turondere ibibanza n'uburyo kuko ibibanza byose twarabironse muri aka kanya so turiteguye kwakira abantu bose
ubogira ko utubwira bimwe mu byo muteguye iyo misi itatu nko ku munsi wa gatanu tariki 29 muzokwakira abantu gute hategekanijwe ko iyo munsi
so ku munsi wa gatanu tariki 29 hazoba ariho Miss Burundi USA
kuvuga munsi mukuru gutora umurundi kazi mwiza kurusha abandi
mwiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ubona nanje nojamo
wojamo turakene umva abarundi bose uwo munsi bazuba bariho kwaze ni ikintu kiduteri teka cyane cyane gose kubona baho yaragikoze igikorwa ku mwaka uheze no uyu mwaka ishyiramwe zose ziri mu diaspora zo standard to BDI baho tuvugane Union 257 babonye yuko byoba byoba byiza kugira twese dukorane hamwe kugira dukore icyo gikorwa cyo ko
guhuza barundi
no ku presenta uwo mwigeme akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
naje rumva nzogerageza ndabe ko bizokunda rumva ku munsi wa gatanu uwo munsi wa Miss Burundi America niho muzomutora kwa gatandatu naho
mu gitondo Runi 257 na nizindi shirahamwe twari baragize hazware programa mu gitondo ya symposium
kuvuga inama n'inyigisho zizotangwa
inyigisho umva tuzoyiga n'ibibazo byerekeye abarundi baba muri diaspora nuko twoshobora gushyira hamwe kugira duteze imbere aba jeune ama community wacu reka nuko twoshobora gufashanya kugira duteze imbere igihugu cyacu muri kazoza hanyuma kuri uwo munsi nyine mu kumugoro wa tuzadufise itunama y'umupira w'amaguru nuko hazuba ama team 8 yavuye mu state atandukanye muri leta zitandukanye za America ho team ya mbere zotora igikombe cha independence y'u Burundi muri America hanyuma ku mugoroba tuzaba dufise umunsi mukuru uhuza amafamilie aba jeune eka naba bose abavyeyi guhera kubana abavyeyi n'abakuze
muzotamba
dutambe tuvyine dukine ingoma nkuko nagiye ndi mutimbo nzofata imirisho muti ingoma umva turirimbe indirimbo z'ikirundi turirimbe ururimbo rwacu kwikukira gushika buke
gushika buke muzokesha rero
tuzokesha uwo munsi turirimba
abajene turabizeye ko muzokesha hama kwa Mungu na
kwa Mungu nuko tuzoba dufise akanya ko gusezerana umva duteguriye barbecue sinzi kuno
kotsinyama
nyama
barbecue no muri America bavyita barbecue ariko ruva musuku kotsa kanyama
eka nakazi kimwe ko mukugoroba nkabazosigara amwanya muto tuzovyina kandi umva dusezerana
ndanye mwigina
bandanye twigina tuyaga ya dusezerana
mvyiza cyane. Murumva rero ko ari ibikorwa bihambaye bizomara iminsi bitatu umwe mugerageza kuja hamwe nk'abarundi ni igikorwa cyiza cyane. Reka rero murazi kino kiganiro ni kiganiro gihijambo abanywa nyibiradijwe rya America bari muri America mu Burundi mu Rwanda mu mahanga hose kugira ngo nabo nyene baterere bashikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iminsi mwateguye. Tuje ku murongo wa telefone twakire Thierry uraho neza uduhamagaye uri hehe?
Ego amara neza uyane ndi butumbura mu Burundi.
Nivyiza cyane. Ubyumva gute ibi bintu abarundi bariko barategura kugira ngo baje hamwe bibuke igihugu cyabo?
Eko bwa mbere ho ntangure ndanabara mu Tahuyane. Ndabashimire cyane kuberako jewe kubwiwanje byankoze ku mutima ndabona ko bwa bundi koko ari abarundi bagiye hanze mu gihugu mugabo bagamije by'ukuri guteza imbere akaranga k'igihugu haba mu mahanga hanyuma bakanagiteza imbere gushobora gufadikanya hagati yabo gabashyize hamwe ingombo n'ibintu byiza byangiyohe byankoze ku mutima. Ndababwira yuko rero ndabashigikiye ndabateye intege ariko rero batubwiye ko ngo mu bintu bategekanye kuberako twari tumenyereye uyane abarundi iyo bagiye kwiga cyangwa bagiye mu bindi bikorwa mu mahanga usanga kenshi igihugu cyabo bacanga urunuka cyangwa batibagira ubutakigaruka ariko abo harakana umugenzi ajije kuvuga vuze ngo baduce bagaruka gufasha ama community yabo bisigura nibaza ko ari ibihugu byabo bamutsemo rero ako kantu ndakumvise na gatiyin ariko nagomba ndababaze mu bigaragara imigambi bafite igaragara ya hafi yo gushobora kugaruka mu Burundi bagashobora guteza imbere igihugu cyabo yobiriyo hanyuma nagomba nongere ndababaze abarafitaniye imigenderanire n'abarundi bari ino kugira ngo bishobore kuborohera n'amashyirahamwe ari ino barafitaniye imigenderanire kugira bishobore kuborohera kumbure gushikira abanyagihugu bato batino hanyuma jewe nagomba nzozere ndabifuriza gutera imbere ariko kandi ngomba kubabaza akabazo kamwe ni biriweje ubuzima babaye muri iyo bakabona n'ubyino mbega itandukaniro riri kubera benshi batubwira ko icyo gihugu gihugu ndimo ama opportunite menshi amahirwe menshi babona hari itandukaniro rihari rya cyane. Murakoze cyane oya.
Murakoze cyane Thierry nawe.
Ya Thierry urakoze wagize neza ku kibazo cyawe. Nko ku ruhande gushyira ngo tuvugane turafise igisata muri mu Gitega cyo dufasha cyane kandi dufishe na mission dufise na mission imwe yo guteza imbere aba jeune
no kuvuga murakorera mu ntara ya Gitega.
Ya turakora mu ntara ya Gitega hama tukadufise n'aba aba partners
amashirahamwe mukorana
na ashyiramo dukorana yitwa YBSP iri mu Bujumbura ifasha ugwaruka rwo mu barabara y'i Bujumbura kubaha injya kenshi no kubashira mu mashure nko ku mwaka uheze president watuvugane Amos Zerimana yaragize akanye ko gushika mu Burundi ekanaji narashike mu Burundi ndagenda ashika za Gitega turahura n'abanywanyi bacu eka ni Bujumbura turasangira injya n'abana b'i Bujumbura eka dukene nuko tworonka uburyo bwo gufasha abanywanyi bacu babanga muri America kuronka uburyo bwo gutembera mu Burundi kugira babone igihugu eka bagiye n'intuzeye n'inyota zo kugira bashobora gufashanya n'abanywanyi bacu bari mu Burundi.
Uya Radio Donne irakoze umwe mu rubyiruko rw'u Burundi barimo bategura inama izahuza abarundi batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni kuri icyo kiganiro dusoreje wa makuru yacu kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduze amatwi. Nshimire injeniyeri na Facile Gebeho badufashe kwegeranya aya makuru muri studio ya Gatani Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Ciao ciao.